Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiro abandi mwaramutse cyo turamba kunze ibikiganiro yaga. Ijwi mwumva ni njyana nini nahozwe Maria Karori, nifurije ikazi mu makuru yacu uno munsi. Icerego cy'itanga ry'ibifungurwa n'ibitari bifungurwa bya kuno kwezi kwanze no mwaka 2019 kwagize ingaruka mbi zikomeye mu mashuri mato mato na yisumbuye yigamwe abana b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda. Uno munsi ibya bitatu bibiri by'abanyeshuri ntibagitonda kubyigwa kubw'inzara. Ido ni Ido na Manuel bimenye imana.
Uko gucererwa byatumwe no kuja mu buruhuko bwo guheza no gutangura umwaka kubagira neza bakorana n'impunzi. Ingorane zo gucererwa gutanga ibifungurwa ziribonekeza henshi mu buzima bw'inkambi. Amashuri akora nabi kubera abana baza ari baki nk'abasumyi bake cyane. Impunzi ziratakamba zisaba ko ishyirahamwe PAM ryo batabara.
Kwizina ryanje nitwigira neza Violette, nuko dufise ingorane y'inzara. Ubu burira ntituzi uko buca, abana bagiye ku ishuri ntibiga, baguma basinzirira mu ntebe batashe naho na
Kubw'umukuru umwe w'ikigwati yatumenyesheje ko inama ihuza HCR PAM n'urwego rukuru rw'inkambi yabereye ibaraka ku wa gatanu itariki 18/0. Muri iyo nama abagira neza baramenyesheje ko itariki 28/0 iza izoba intango yo gutanga ibifungurwa.
Sindi mwigisha nigisha ku episongo abana niba ariko baratonda neza bivanye n'uko PAM yatebeje gupakiza ifungurwa.
Umukuru w'inkambi Faustin Ibizi asaba ko impunzi zotekana kubera itariki 28/0 gutanga ibifungurwa bizoshoboka. Guteba gutanga ifungurwa muri uku kwezi kwa zero ntibibaye uyu mwaka wonyene. No mwaka uheze impunzi zarahuye n'izo ngorane.
Bapiga debe niryo zina ry'umugwi w'imisore 14 yiyunze ija hamwe itango z'igikorwa cyo koza ingendeshwa hafi ikambi ya Rusenda kuruzi Atondo, aho imodokari imwe yogerezwa amafaranga 5,000 by'amakongomani, ipikipiki nayo amafaranga 500 y'amakongomani. Abo bapiga debe tubumvirize bari kuri mikoro ya mugenzanje Isaya Aronda Yonatani.
Kwizina nitwa Mahwanya James. Mukambi na kazi dufise biturapokera vrema akazi ko ubuzima bwo mu ikambi buragoye, bakwiye kuturabira ukwezi kuraheze tutarapokera, baturabire rero ukuntu vyogenda.
Jambo sana, naje izina ryanjye nitwa Murenge Sean, mba mu nkambi Village 8 Block 7 Parcelle 9. Muri iyi minsi yose tuko turakora akazi, ubuzima buragoye mu nkambi. Iyo 12 dolari baduha abagabo n'umwaka urahera, iyo 12 dolari yamaze guhera.
Icyumiro rusange ryarinjiwe cese mu gace ka Marinde katari kure y'isite impunzi z'abarundi ya Murongwe. Icyo gikorwa cyaranguwe n'ishyirahamwe ry'ugwaruka rw'incabwenge ruharanira iterambere rya FIS DGDF mu funyapfunyo y'Ikifaransa. Ni inkuru ya Korodonci Mihari dusomerwa mu Kirundi na Manuel bimenye imana.
Amasoko y'abantu avuga ko inyubakwa y'amacuniro rusange ya kijambere yatanguye kubakwa muri Gitugutu umwaka uheze ihera muri Kigarama. Ibikorwa byashyizwe mu ngiro n'ishyirahamwe Kama ry'ugwaruka rw'Ikatanga mu gace ka Barara y'Amajyepfo. Abakuru mu butegetsi no mu bya gisirikare bari mu munsi mukuru wo gutanguza ayo macuniro rusangi itariki 17/0 uyu mwaka. Iyo nyubako ifise imetero 6 kuri metero 3. Abayangayanga baranejerejwe n'iyo nyubakwa kubera nta kibanza gisukuye cyo kubagiramo ibitungwa bari bafise. Barongera ko byari bigoye cyane kubaga mu mvura na cyane cyane mu bihe by'agatasi n'urushana. Ayo macuniro azoza arabaga inka 3 ku munsi. Abaguzi barashimira ishyirahamwe Kama ry'ugwaruka mu kububakira ayo macuniro kubera bazoronka inyama umwanya wose. Menya ko ari amacuniro rusangi agezwe ko ya mbere mu gace ka Barara y'Amajyepfo.
Yitabye Imana Giturumbo igihe ari karakina urukino rw'umupira w'amaguru kivandimwe rwahuje umugwi w'ugwaruka rwiga mu iseminari ya Kiringe n'umugwi w'ugwaruka bwo muri ako gace iseminari yubatsemo. Kuri uno